Mkwa masuwa kwa hemu butunga na yabzeme lejuja Amerika kwa hemu nani bakulikianu wakubzaa habibili nyamukuru kulijaru uswa nukuiwa bakule shajiru yeri lejuja Amerika aja amenyumuni zondoro wabo nao bakorela ndezirema ni lakizi za chegela chumukiza manza wa republika muna la karusi agatina agati ashirubu seruko kainovama ni rama mucha manza omri senare isubida mgi manza agitega kumukwa mkuru wa politike jamze ni zigima na mucha manza okuru goruki konyene filoter ndaishi imie mucha manza omri parake nguru ikuukila senare isuwe mgi manza agitega Florida umucamanza wa sentare isubiramwe imanza ya Gitega Abeli Rankunda akora mu gisata kijejwe amategeko mu ibohero rikuru rya Gitega hamwe n'uwitwa Nestor umucamanza wa sentare nkuru ikukira intara ya Gitega mufungwa munani ni Jean Pierre Masabarakiza n'umukozi mutoya jejwe gutunganya imirimo muri parake ya Republika Gitega aho bita ba planton ibyaha bishyikiwe n'ubutumwa bwo mu telefone bushyize amanza bufise nko amasoko yagereye idosiye yabitubwira hari umugabo yigize umukomisiyonera aragenda akavugana n'imiryango y'abanyororo canka bafunga ubwabo akabize za kwimanza zabo zishobora kwihutishwa canke naho bashobora kurekurwa babanje gutanga amafaranga harimo nayiwe ubutumwa buri mu telefone n'amajwi yagiye arungikira bakiriya biwe hajije kuganira n'abacamanza nibyo byagirije ubushyize amanza bufise niko amasoko yo mu gipolisi yemereye ijwi rya Amerika uwo mugabo tutarabasha kumenya umwidondoro wiwe kuri uyu wa gatanu ku muhingamo yahagaritswe n'igipolisi afungiwe muri komisari ya polisi ku murwa mukuru wa politike abandi uko ari munani bafashwe ku munsi wa kane ku mugoroba ku itegeko ryo mushikiriza amanza akizigenza wa Republika babahamagaye ku matelefone baca bajana mu ibohero rya Gitega ubutarariye baciye bumvirizwa maze binjizwa umunyororo uwa nyuma yinjiye saa zitandatu z'ijoro ni kumwe mu babibonye yiganiye ijwi rya Amerika Nijya mbere kuba president Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi hagarikiwe icyarimwe abacamanza bangana gutya ariko inshuro zitari nke yabagabishije yavuga ko bamusuzugura bagakora ibyo bayishakiye no kuri uyu wa gatanu yabigarutse ko ariko yugurura umwaka w'ubutungane w'2023 ushyira 2024 Gitega umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye
reka tumutese umutwe ubone ko abo mukorana mu kwica igihugu aho ndazi ko ariko bari baravuga ntacyo nzoba imana turi kumwe ndababwiza ukuri ntacyo nzoba nta bari bavuga ngo tumutese umutwe ngo kwari umugabo ngo arazana abazike si byo muhara muvuga Aga banavyumva ashamuri ko barabivuga banavyumva none imana ifise amatwi hose ikagira amaso hose aba batuma jenda ziri ko hari abantu bari nyuma yanyu baba batuma
yavuze ko makubungu bagiye guciwe bitumwe n'abacamanza bakora akazi kabo nabi abasaba gutanga imihoho ataruko abasezeranya ko bazohonyora hamwe
reka duhangane cyerugaba utunganiriza bene gihugu namwe muje ku rugamba rwo kubarenganya duhangane aba bakoresha muhigwe ntimuze mutsindwe Mwigwe muze mushike kuca mwipfuza gushikako hariho nirindi byo kudategeye mwebwe nyene mwavuze ngo ubutungano rwawo rw'ubutugare rukomere nimwe muri ko muvuga ngo rugume rwahe mwaga ngurumba rero mu yongingo inama shikiranganje yafashe yo kugiye gukora mu shikiranganje atazosubira kugushingwa n'ivyimanza caba detache ivyo bintu byatwaye iki bo muze mura demissiona aba chamanza bari mu shikiranganje b'ubutungano ni mu demissione nzana abajiriste atara chamanza nibace bata demissione muri mabanga bashinzwe hanyuma tugena legiste bakoreye mu bushikiranganje bw'ubutungano hari ingorane
ariko umunyamategeko Jean Pierre Bigirimana asanga mukuru w'igihugu nka kizigenza atarakwiye kuvuga amajambo nk'aya
ni imvugo ihuri kureshwa n'umukuru w'igihugu aho bitandukaniye wewe mukuru w'igihugu nuko tuba turindiye yuko afata ingingo kuri abo bantu banyonora itunga ry'igihugu tugasaba rero yuko umukuru w'igihugu n'abandi bajejwe guhagarira amategeko niba bakeneye gufata abo bantu bagiye biturire
abacamanza indwi bafunzwe bitekanijwe ko mu ntango z'indwi z'abaca baburanishwa mu ntaye kibiriraho nk'uko amasoko yuzuzanya byemereye ijwi rya Amerika ni sentaye ntaye news wayo bwirizwa kubaburanisha hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riho ububasha abacamanza bize kaminuza kuburanishwa n'urwo rukiko cyo kimwe n'abasirikare polisi bakuru bakuru amakuru y'u Amerika yahawe namwe mu masoko yo mu butungane no mu ibohero rya Gitega nuko abandi bacamanza barenga 10 bikekwa muri iyo dosiye bashobora guhagarikwa mwanya wari wose ejo buri kaneza ijwi rya Amerika